twaraye tuvuye muri aya mahiganwa kuko tubona yuko aya mahiganwa atari amahiganwa y'ukuri yakwijije ibyangombwa ari nk'inkinamico kuko twasanze Petero Nkurunziza ashaka kwitoza ubwa mbere na mbere atabifitiye uruhusha tukaba tumuhereka tubyemeye ko tujana tuzaba twemeye yuko amategeko y'u Burundi n'izwashingiro ry'u Burundi nako n'amasezerano y'Arusha ahunyangwa tuzaba tumufashe yo kuyahunyanga nicyo gituma twavuze tuti twebwe ntidushobora kujyana n'uwo muntu bwa kabiri nuko ubu hariho ibigwanisho bikiri mu mbonerakure n'abandi kandi batera ubwoba abantu abanyuranyi bacu badashobora kuza gutora bisanzuye ngo batore ikiri ku mutima ubwa gatatu ntitwoca ku mpanuro zose ngo batwahawe n'abashingantahe twahawe n'abantu benshi ngaha mu Burundi harimo abasenye n'abantu benshi twahabwa nako n'ibihugu bitubana na Union Africaine na ONU bavuga yuko twukumvikana ku kirangaminsi tukaraba neza kugira amatora yogenda umunyagihugu ashobora kwisanzura mu gutora atora ikiri ku mutima.
Hari amakuru atangazwa cyane cyane n'abari mu mugambi uri ku butegetsi hamwe n'abashyigikiye bavuga ko icyo ari cyitwazo ikibazo nyamukuru ari uko atabanyagihugu babashyigikiye ari nacyo gituma mudashaka kuja muri ayo matora aho muhavuga kwiki.
Twashaka kubabwira ko muranje neza ajya amatora aheruka kuba naho bagiye basunika abantu ku nguvu kandi bakaba baragira ngo ibintu bakiba bakiha amajwi urabe amajwi CNDD-FDD yarose ntashikira 50%. Ni ukuvuga asigaye yose ni rwacu. None wumva tuwo mutinya gute kandi twarabonye igipimo kandi yagiye wenyine atawundi bajanye. Ni ukuvuga rero boreka abantu bose bakaza, abahunze bakaza, abantu bose bagatura ikiri ku mutima. Nta CNDD-FDD yoshobora gutsinda abantu, nta Pierre Nkurunziza yoshobora gutsinda. Uwo mutsinda biragaragara n'imibiri bitwoja muri deuxième tour mu kuvuga
mushya na 8 mwari mwiyandikishije kugira ngo muheganwe muri ayo matora ariko icyo gihe mwiyandikisha president Nkurunziza nawe nyene hamwe na leta yiwe baravuga ko ikiringo cyabo bazokijamwo ariko mwari mwiyandikishije murashaka kudusigurira icyatumye uwo muhindura
igihe twiyandikisha ubwa mbere na mbere twari twizige yuko Nkurunziza azotenda kumva kamo k'abarundi bose akumva akamo k'amakungu twe tuzi ko azobandana gushika igihugu cyononekara nk'uko kimeze kuko igihugu kigeze ku manga twe twizi ko akunda abarundi n'u Burundi ko azotera agatima mpembero akikubita agashi akabivamo kugira ngo yonone igihugu.
Ibiganiro bisa n'ibyabaye birahagarara muri iminsi mushyanahe 8 hakaba hariho urwandiko rwasohowe rwerekana ko imigambwe itavuga rumwe na leta yoba ifise uwundi mugambi ika leta y'u Burundi yoyo canke umushikiranganji ajejwe intwaro hagati Edouard Nduwimana yavuze ko ubwo rwandiko rwemeza ko ikagwerekana neza ko batavuga rumwe na leta bafise uwundi mugambi ukwandanya nka kudeta aho muhavuga ko iki
iyo kudeta abantu bagira kudeta ku rupapuro. Urupapuro rwari rumaze nk'iminsi 10 rutembera ko atanumwe ataruzi atamururi n'umwe wese ataruzi ko ruri kuri interinete bose barusoma. Ushaka kugira kudeta ayigira abanze kubyandika ku rupapuro agaca bitangaza. Ibyo kwabaye kwitwazo, icyitwazo cy'uko twa tugiye kujya ku kibazo nyamukuru cy'uko twokwiga urutonde rw'amatora ko twobwira ikirangaminsi cy'amatora. Hanyuma abantu kugira ngo bivamwo bagira ngo n'amayeri bagize bafata urugero rupapuro bari barusanganywe bari barufise twebwe ubwa mbere na mbere icyo gihugu ntikirakogwa abantu bo batavuga rumwe na leta imigambwe yavuze iti twebwe tubwirizwa kuraba kuryo twoja hamwe kugira tushobore kuronka kuryo twogwanya iyi leta none tutavuga rumwe na leta ukutavuga rumwe na leta no kuvuga iki so kuyigwanya.
Dr. Minani, ubwo rwandiko ntirwerekana ko abatavuga rumwe na leta cyane cyane abasinye ubwo rwandiko badashaka ko ubutegetsi buhinduka biciye mu matora.
Twebwe dushaka ko ubutegetsi buhinduka buciye mu matora ni nacyo gituma tuba tuvuga ati dushaka amatora meza.
Dr. Jean Minani arongoye umugambwe Fodebu nyakuri iragiye ryandadaye murakoze cyane rwose kuko ni mwaduhaye
murakoze namwe.